Intererano y'amatora mu Burundi yatanguye gutozwa mu banyagihugu bose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Icyo gikorwa kigitangura cyiswe icyo gukunda igihugu kumubesa agatanga ikivuye ku mutima. Itegeko ry'abashikiranganji babiri uw'ubutunzi n'uw'intwari hagati mu gihugu ryavuga ko umwimizi atanga ibihumbi bibiri, umunyeshuri nawe agatanga igihumbi, umukozi wa leta agakatwa ku mushahara wiwe, nayo uwikorera ku giti cyiwe agatanga uko abishoboye. Umugwi w'abahinga bagize ishami mpuzamakungu ritabariza abari mu kaga cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, International Crisis Group ICG mu mfunyafunyo mamatohoza abakoze uvuga ko basanze ibintu bitavuye ngo bigende uko. Iryo shyirahamwe ICG rivuga ko abashikiranganji batandukanye n'abandi bagize leta bahavuye bashyiraho uburyo bwo gutuza ayo mafaranga babonetse bakurakuranwa ibanki nkuru y'igihugu bajanayo imiliyoni n'imiliyoni batojemo bakozi, amashengero, abasirikare, abapolisi, za kaminuza, abakozi b'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko EAC n'abandi baratanze nabo nyine intererano. Naho batabivugira hejuru, abenshi bemereye iryo shyirahamwe ICG ko bayatanze ku nguvu. Hagati mu gihugu abahinga ba ICG bavuga ko kabaye akajyo ko kurekura ugaruka rw'imbonera kure zegamye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kwirara mu batavuga rumwe na leta babatera ubwoba mu gutoza ayo mafaranga. Abatari bake bariyamirije icyo gikorwa. Vyatumye mu mwaka uheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ku munsi wo guhimbaza imyaka 57 iheze Uburundi bwikukiye afata ingingo yo guhagarika itozwa ry'iyo ntererano.
Turashimishwa cyane n'umutima n'ibikorwa by'abarundi benshi bigaragaza ukwikukira. Akarorero ka hafi ni ukwiharanga uburyo n'ibikoresho mu matora yo mu 2025, guterera amatora y'igihugu shingiro n'amatora yo gusubiriza inzego z'igihugu mu mwaka wa 2020. Kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye, twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika icyo gikorwa, hagasigara haterera abavyipfuza n'abatari bwabikore gusa. Kukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana ntijyanka murindi nayo ushaka iteka arayitekerera.
Amafaranga yatojwe yose hamwe ntazwi. Gusa umushikiranganji w'ikigega cya leta yavuze ko bari bihaye ihangiro ryo gutoza miliyaridi 70 z'amafaranga y'amarundi. Ayagera ku miliyaridi 17 yatojwe mu mwaka umwe, igice cyayo cyatanzwe n'abanyagihugu bato bato. Umugwi w'abahinga bagize ishyirahamwe mpuzamakungu ritabariza abari mu kaga cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, International Crisis Group ICG mu mfunyafunyo utangazwa n'ingene imvugo itajanye n'ingiro. Bamenyesha ko n'ubu iyo ntererano igitozwa ukuri kwamye kandi ko rwahindutse urwitwazo rwo guhohotera abatavuga rumwe na leta. Iradiyo Ijwi ry'Amerika yaganiriye na bamwe mu mpunzi zahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze kuri icyo kibazo, abahungiye i Rusenda muri Congo n'abahungiye i Nakivale mu Buganda bemeje ko kubura iyo ntererano ari kimwe mu byatumye bahunga. N'uwo mugwi w'abahinga ba International Crisis Group niko babisanze mu matohoza bakoze. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya ko iyo ntererano igitangwa gushika ubu. Umunyeshuri aheruka gutangura kaminuza mu kwezi guheze kwa gatatu yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko aheruka gutanga iyo ntererano inshuro zine mu mezi abiri. Yavuze ko yatanze ibihumbi bibiri inshuro zibiri muri komine avukamwo hagati mu gihugu kugira ngo aronke ibipapuro yarondera muri komine, yongera gutanga ayandi nk'ayo mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo aronke ibindi byangombwa yarondera muri meri ya Bujumbura. Yavuze ko ari bisanzwe kuri we na bagenzi we bajanye gutangura kaminuza kuko bizwi ko ataca ngombwa na kimwe mu ntaronka muri komine adatanze intererano y'ibihumbi bibiri by'amatora. We mbere ntiyarazi n'uko n'iyo ntererano yakuweho n'umukuru w'igihugu. Ishyirahamwe ryigenga Parseme rikorera mu gihugu ryakurikiranye icyo kibazo ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko guterera amatora bitari bibi, ahubwo ikibi ari ugukoresha inguvu. Fose Ndikumana atwara Parseme.
Uko igihugu gishika ku rugero rwo gutunganya amatora gikoresheje uburyo bwacu n'intambwe nziza cyane, kuko kiba kiriko kirifuganya ku buryo kitazirinze muri icyo gisato. Amatora mu gihugu turazi fatikaza ku myaka itanu itaje, ni depansi ziri rero si extraordinaire, nicyo gituma itegeza kuja muri bije ordinaire. Yumvikana reka itegeza kuba priorite muri ajya amafaranga leta ikoresha ku mwaka, mugabo iyo uvuze ko bigira bicika itegeko hadufinda ibazo
umugwiyo bahinga bagize shame mpuza makungu ritabariza bari mu kaga cyane cyane mu kare kibyaga binini International Crisis Group uhamagarira makungu n'abandi bafasha Burundi kugira ico bakoze kugira ngo iyo ngende ihagarare ukiciye kubiri na demokarasi kandi ituma abantu baba mu bwoba uwo mugwi urangiza uvuga ko abatozi yontererano nabo bakoresheje iterabwoba babwirizwa guhanwa Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku byishuri bya Amerika.